ahaboneka abana bakoresha ibikorwa by'inguvu ni cyane cyane aho bahumba amatafari ahenshi uharenganye ubona abana bari ko bimba bongera biremeka ibumba ryo kumbamwa amatafari ahandi ugasanga abo bana bari ko biremeka amatafari baje gupakira imiduga n'ishyirahamwe Sojepaye Burundi riharanira agateka k'abana bavuga ko atari bibi k'umwana akora udukorwa dusanzwe two gufasha ababyeyi muhira ariko bo murinda ibikorwa bivuna Radislas Niyongabo aserukira Sojepaye Burundi mu ntara zo mu karere ko hagati mu Burundi
mu bisanzwe nitwanka ko umwana akora udukogwa two muhira udukogwa ko kunganira ababyeyi ibikogwa bitamuvuna ibikogwa bitagira ingaruka mbi ku buzima bwiwe n'ukuri ibyo bikogwa umwana yategezwa kubikora kuko ntiwamureresha ubunebwe ntiwamureka ngo akure ari tambuka uzino nicyo gituma bizwi birekuwe n'amategeko twebwe turabishyigikiye mugabo hariho abantu baca bikika mu kiza ugasanga ngo bariko barabakoresha kugira baronke amakaye bariko barabakoresha kugira ngo baronke akayiniforme ugaca usanga rero babajanye mu bikorwa bibarwisha ibikorwa bibarengeye cyane ibyo rero ugaca usanga ni ibikorwa bimurengeye kandi atamyaka afise yo kubikora
bamwe mu bavyeyi baremeza ko bazi ko abana babo bakoresha ibikorwa bivuna ariko bakavuga ko biva ku bukene buri mu miryango uyu numwe mu bavyeyi afite abana bakoresha kwa muri bene ivyo bikogwa yemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
abana sibo bijana agenda usanzwe ubiyitse cyo kuvuga ati ejo ndoja guhinika nati gusoma tafara hanaka hanyuma bakasomba sonje yo kumugoro baheyo bakabahemba cyangwa twabuye baba bakoreye hamukabona taha ubwizi yagisida nuba hakundi cyumva bana n'ukindi umuntu abafise rugira ariko yo kuyungura umwe abana yo kuyunguruza zaratubwenye ugasanga arakuye nk'akantu kingira kama ashobora kuyumvira yuko umwana ashobora kumugirira ingaruka mbi afite imyaka nka 11 ashobora gusoma nk'amatafari nk'amajana abiri cyangwa amajana atatu abona ashobora gusoma kafura n'ukuntu umwana bangana n'inguvu afise
muri Sojepaye barafite icyo basaba ababyeyi nk'abo Radislas Niyongabo wo muri Sojepaye Burundi amenyesha ko hari n'abana bamaze kwitaba Imana baguye mu birombwe bimbamo amatafari agasaba leta guhagurukira icyo kibazo
nk'akarorero notanga ngaha nyine muri Gitega hariho ku musozi bita Rutoke haraherutse gupfa umwana yapfiriye muri ivyo aho hantu nyene basanzwe bagira amatafari uwo mwana yazizike aho bimba ayo matafari umutekano wabo bana uwo mutekano urakwiye bijya bimbamwo amatafari n'ibirombwe bininiye cyane ku buryo n'umwana aguyemo acahirayo agapfa ari nabyo byabaye nosahanura rero na leta ko yoza iragenzura ibyo bikorwa aho bikorerwa ntihagire uhava yikika mu kiza ngo akoreshe abo bana bakoresha abo bana kenshi kugira ngo babahe udufaranga tw'intica ntikize kugira ngo bunguke bo menshi batinya gukoresha abantu bakuze nibaza yuko ari urukundo abantu bakuze nibaza yuko babuze bafise imyaka 16 irenga bashobora gukora ibyo bikorwa bariko barakoresha abo bana
amashyirahamwe aharanira agateka k'abana abona ko ababyeyi bari bakwiye kumenya ko ibikorwa nk'ibyo bicinyiza agateka k'umwana bikamwicirana kazoza. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.